Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu komite twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe ishami rya Onugita impunzi ku isi RCR kwa gatanu w'inondwi turiko turasozera ryarashikirije ICES leta ya Tanzania ikambi ya Mtenderi yahoramwo Abarundi.
Murabo kuntu muri yuwe na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoyi mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zari zimaze imyaka hafi itandatu mu ikambi ya Mtenderi yagezeho muri makeya nino ku isi. Amerika ivuga ko Urusiya bugejeje kuri myite guri yo gutera Ukraine naho ku mugabane wa Afrika ikibazo cinjira rya Israel mu muryango umwe bwa Afrika nticabaye kicizwe nkuko vyari bitegekanije uno munsi mu nama ya 35 y'umuryango umwe bwa Afrika. Aya makuru yose turarambura mu kanyi sase mube hafi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahere kuri dosiye y'Uburusiya na Ukraine. Habategetsi ba Amerika batangaza ku Burusiya bwakwije ibice bigera kuri 70% vy'ivyangombwa vya gisirikare bikenewe kugira ngo gutere Ukraine atawamira. Amazina y'abategetsi ba Amerika batanze ano makuru ntigeze atangazwa, gusa bavuze ko ico gitero gihabwa amahirwe menshi gishobora kuzogabwa mu ndwi nke ziri imbere. Bimwe mu bimenyetso abategetsi ba Amerika batanga ano makuru bashira imbere ni imyimenyerezo y'abasirikare rikare mu byo gukoresha ibirwanisho vya nucléaire yihutishijwe ugeranije n'igihe Urusiya bwahora wikorera ko abategetsi ba Amerika. Ariko aha baratomora ko ibi bidasigura ko Urusiya mu kuvogera Ukraine buzo kwifashisha ibirwanisho vya nucléaire, bagasanga ahubwo ari umukenyuro wo gutera ubwoba no guca inguvu ibihugu byo mu burengero byifuza kuzotabara Ukraine. Amerika irabandanya ikavuga ko Urusiya muri rusangi umaze kurungika mu micungaro ya Ukraine amabatayon 83 y'abasirikare batayon imwe ahamwomenya ko ibarizwamo abasirikare bari hagati y'amajana 750 n'igihumbi. Amerika igaciye ivuga ko kugira ngo Uburusiya butere Ukraine 100% bukeneye batayon ziri hagati y'110 n'130. Ariko ko President Vladimir Putin w'Uburusiya ashobora kugabanya abasirikare arungika mu ngwano agakora igitero kibayabaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho biri uko ibandanya kwemeza ko hatararengerana ko hatorwa inyishu ya diplomasi. Imenyesha makuru ya Amerika birimo The New York Times na The Washington Post bigavuga navyo ku ruhande rwabo ku Burusiya buramutse buteye Ukraine bitazoteba ko bwigarurira umurwa mukuru Kiev, kandi ko bibaye abanyagihugu bagera ku 50% bashobora kwatsiga ubuzima. Iyongereranyo y'abashobora kwatsiga ubuzima hari n'undi mutegetsi wa Amerika yayemereye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP. Abategetsi ba Amerika batanga no makuru bwihishwa bashimangira ko president w'Urusiya Vladimir Putin naho yiteguriye urugamba ashobora kuba atarafata ingingo yiwe ya nyuma yo gutera Ukraine. Hagataho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaramaze gutomora ko atanteko za Amerika azorongika muri Ukraine ku rugamba. Muri inondwi y'amara yarongereje igitigiri c'abasirikare barungitswe ku mipaka ya Pologne na Romania kongereza inguvu z'abasirikare bishamwe OTAN bameze magabo barindiriye guhangana n'Uburusiya kugira ngo ntibudure banye umutekano w'ibihugu biri muri OTAN vyegeranye na Ukraine. Ukraine ubwayo mwamenya ko itari mwishira hamwe rya OTAN rihurikiyemo ibihugu byo mu burengero byishinze kugwaniriza hamwe umwasi. Ariko ibihugu bigize OTAN birashigikira cyane Ukraine na cyane cyane biciye mu myimenyerezo ya gisirikare. Amakuru yose yandiye yerekeye dosiye Ukraine n'Uburusiya mushobora kuyasanga kuri wezi tatu radio yacu vewa.com. Ku mugabane wa Afrika abategetsi ba Afrika bari mu nama y'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ya Addis Ababa muri Ethiopia bateye ivyatsi ico bise ingendo igayitse yabiharaje guhirika ubutegetsi mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Commissaire ajeje ibibazo vya politiki amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afrika ariwe Bankole Adeyo mu kiganiro n'amenyesha makuru no munsi ya Addis Ababa yavuze ko abategetsi bitabiriye inama y'umuryango umwe bwa Afrika igira 35 yaheze no munsi ku mugoroba kumasaya Addis Abeba atanumwe avuyemo bose byamirije ku deta zibavuze ko zeze ku mugabane wa Afrika agira ati umwe bwa Afrika ntibwihanganira ku deta nimwe ya gisirikare uko iba ikoze kose canke ico bakiteye kwikora musubire mu mateka y'uno muryango nitwigeze twirukana ibihugu bine mu kiringo c'amezi ari munsi ya 12 ibihugu biheruka guhagarikwa mu bumwe bwa Afrika kwera itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare birimo Mali, Guinée, Sudani na Burkina Faso. Zimwe mu ngingo zafatiwe mu nama y'ibihugu biri mu muryango umwe bwa Afrika zikaba zirimo kuba harabangiriwe ibiganiro by'uko Israel yokwemeregwa kumunyamuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ibiganiro byabitegekanije kuri iki kibazo cinjira cha Israel muri Union Africaine ku muhinga muno wa Mungu vyasibijwe ikibazo gihabwa umurwi muto ugiye ku kinoganza. Bimwe mu bihugu biri mu muryango umwe bwa Afrika birimo Algeria na Afrika y'Epfo bikaba bitashigikiye na gato ko Israel yo umunyamuryango umwe bwa Afrika. Ano makuru abagezo hirya nino ku isi mweje kumva n'ayandi mushaka kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya cyo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku ikete y'umushinga mateka wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Claude Misare aheruka kwandikira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari ha bimwe mu byemezo ahagaze ko vyuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara ya Kivu y'amajefu ya Kongo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri ibaruwa y'impuruza Depute Claude Misare mugomberwa yarayanditse maze agenera kopinze guzita ndukanye zirimo nibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi cinje ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage. Avuga yuko mu meza birashize abantu barenga 70 bamaze kwicwa, imihana irenga 17 iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa. Gusa iyi mibare y'abo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matohoza arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo. Depite Misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe ku gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe ya twigwaneho na Gumino igizwe n'insoresore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara. Mu cyumweru gishize ministre w'ingabo mu Burundi Alain Tribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye yuko nta basirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Usibye u Burundi buhakana yuko buri mu migwano muri Kongo, abagwanyi batwigwaneho na Gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe ya societe civile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kugwanya Red Tabara. Colonel Shakanya Musarabu ni umuyobozi wa Gumino.
Ibyo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi bavuga ibyo ni za bindi byo guhimba, bisa bicara bahimba n'ubundi birya bicara bahimba abavuga bafite aho babikura. Ibyo ni horere aho mbandwanira se mbandwana majoro ngo kumanywa kondanyika kondarwana kumanywa gihango abikeneye bazoze barebe ingabo mfitano izo arizo. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahita abanzi babo cyangwa ndi bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo.
Umuvugizi musha w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Elongo Mark mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo. Ubuyobozi bwa societe civile muri Uvira bugaragaza yuko imigwano ikomeje kubera mu mahita na Masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya Mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya Uvira. Pierre Kaluban ni umuvugizi w'abanyi muri Uvira na Mwenga.
Abaturage bahunye bakwimishwa rusange cyane, bamwe bagana muri cheferie ya Luindi groupe ya Kigogo ahantu yitwa Kangova, abandi bajya muri Fori Ditombwe bajya za Rubumba, abari bavuye za Rubuga bajya za Rubumba, abandi bafa Shongo, abandi baja hambwitwa ngo ni nyanjare ya kuri nyamara niho bantu buzuye benshi cyane kandi bafite ifatisanyo habe n'imwe kibafite cyo kurya kibafite kikamera kibwana n'amakuru tatse kibafite bari kumisozi gusa bavuze habe n'amashitingi yo kubamwo.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi gishinjwa kugwanira ku butaka bwa Congo ariko kikabihakana. Vedaste Ngabo kugaradijwe ijya Amerika ubuvira mutara kivuye.
Vedaste Ngabo urakenuye nari nabice ku masonga nkitangura ishami rya Onyugita imuzi ku isi RCR kwa gatanu winondwi ryarasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi ugawe Burundi mu kwezi kwa 12 umwaka weze 2021 inyuma yaho imuzi z'abarundi zirenga 19 zari zisigayemo zimuriwe mu kambi ya Nduta. James Jovin atubwira uko vyagenze.
Icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya Mutenderi aho abarongozi b'ikomine ya Kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya Mutenderi abarongozi ba SER abarongozi bo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye icyo gikorwa. Mu byo ha SER yasubije leta ya Tanzania harimwo ivuriro rikuru, amashure, inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe, inzu nyinshi zahoze ari biro by'amashirahamwe, inzu igipolisi cyakoreramo, imashine zahora zaca amashinyaraza hafi kambi yose, marobine y'amazi n'ibindi byinshi. Waserukiye HCR muri icyo gikorwa umukenyezi Mahot Prams yavuze ko HCR ifatanije na leta ya Tanzania ishyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zijyanwa Nduta kugira zifashirizwe hamwe, bigafasha amashyirahamwe na leta ya Tanzania korosha igikorwa cyo gutanga ifashanyo no gucungera umutekano. Umuyobozi wa SER yashimiye leta ya Tanzania kukigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'1972 gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu. HCR na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi. Ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi. Uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni gusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimo isibitari, amashure, ibiro byahoze ari by'amashyirahamwe, ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi. Umuyobozi mukuru w'intara Kigoma Tobias Ndengenye muri icyo gikorwa yavuze ko ikambi ya Mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine Kakonko. Ikindi yavuze ko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya Mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi.
Lengo la kufungwa kwa kambi hii ya Mutenderi ni moja jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
Inyigo nyamukuru yatumye kugara ikambi ya Mutenderi nkuko nabivuze ni kugira impunzi zitahuke mu mahoro kandi tukama twabivuganye na leta y'u Burundi. Leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma. Ababyishakiye barakomeza gutaha kubera HCR na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije.
Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kubwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye, gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro.
Ahubwo baradufasha nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nkuko babaye abavyeyi nyene bakatwakira barabakuntu badufashe murabo kuntu muri yuwe na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoyi kumugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka.
Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'2016 yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya Mutenderi. James Jovini kubwijwe ribi ya Amerika.
Ikigali mu Rwanda naho muri inondwi turiko turasozera baratanguye gukingira abantu COVID-19 hifashishije ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka zizunguruka mu bice bitandukanye clinic mobile. Izi modoka zirimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira zihagarara ahahurira abantu benshi nkaho bategera imodoka canke hafi y'amasoko kugira ngo abanyagihugu babanze bahabwe inyigisho imbere yo kwikingiza. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Itangazo rya sohowe n'umujyi wa Kigali kuri uyu wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi. Abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwa akamaro ko guhabwa inkingo. Uwemeye gukingirwa gahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira. Abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima.
Twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro. Bisa naho byadufashije, byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo. Ndatambutse nsangira hari ubwo numvaga bingora kuri busiga kazi nkajya kuri centre de santé, ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi.
None ngize imana anayirwa gatatu yigenderaga ahantu nayinzi ko ndi buzigo cyantwikingiriza ntabwo wabona umwana ntabwo narabona umwana w'ikigali
ndi mu kazi n'ubu nkarimo dore mvuye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo. Ni amahirwe ko bamutegereza serivisi tutishe iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza. Centre de santé iri kuri ni Kicukiro n'iriya kuri Betsaida kandi nkorera ipfuye muri Apadi. Ni amahirwe kuri benshi.
Nari nambutse n'ivire ku rusengero ni amahirwe gusa nari ngiye kujya Iremera manyuze ngona barimo gukora mitamagara.
Ubu buryo buje bwiyongera ku bundi 33 abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za COVID-19 harimo hahurira abantu benshi nko muri gare, mu masoko, ku nsengero no ku bigo nderabuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyi gahunda ije gufasha Abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo.
Ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira. None turavuga tutireka abantu tuborohereze tubegereze ibyo nakwita nka site mobile, tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri aktivite zabo ibikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site. Kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare, ariko umuntu wenda ufite iduka kwa Mushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo. Site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka. Icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi gakorera ahangaha, nyuma ya saa sita igakorera ahandi, bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo yaba doze ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se na doze ishimangira.
Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa Kigali bose bazaba bamaze gukingirwa, baba abafata urukingo rwa mbere, abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye Kigali bagera ku 300,000 batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe. Kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kururika ari ubushake bwe, ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi. Hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije, ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bigaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho. Kugeza mu Rwanda abantu bagera kuri 186,644 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 770,563 bahawe doze ya kabiri y'urukingo, naho abagera kuri 1,071,593 nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwavyumvise mu ntango zano makuru abategetsi b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika mu nama yabo ya 35 basozere no musi kwa Mungi ya Addis Abeba muri Ethiopia bateye ivyatsi atanumwe avuyemwo amakuru de tamazimisi avugwa mu bihugu bigize uwo muryango. Union Africaine yemeza ko kuva yakabaho ari ubwa mbere ihaye ibihano ibihugu vyinshi mu kiringo kitageze ku mwaka. Hambavu ya Union Africaine iyindi miryango irimo nka CEDEAO yarahanye ibihugu vyakozwemo amakudeta ibihano ariko ubundi bifashiki. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi akakabazo kari mutwe yabajije Professor Pascal Nyonizigiye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba muhinga muri sciences za politique muri rusangi vy'umwihariko mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu n'imiryango y'ibihugu vy'uturere dutandukanye gutwara neza no gukemura amakimbirane. Professor Nyonizigiye atangura asobanura ibihano Afrika y'Uburasirazuba yafatiye Urundi inyuma ya kudeta yo 1996.
Ibyo bihano byakozwe mu 1996 kubera ibiruka by'intwaro bitari byashyizwe mu mategeko yarashyizwe mu ngiro n'ibihugu bikari bike wavuze ibihugu Uganda n'u Burundi bihana imbibi n'u Burundi nka Congo, u Rwanda, Australia, gushika mbere za Isesi na za Zambia
na Tanzania.
Ibyo byose na Tanzania ibyo byose byarigira kure bagira bati ubu wiki muri aka karere k'ibiyaga bibiri harabaye intambara zidasanzwe mu ntango y'imyaka y'amajyambere 1990. Izo ntambara zazanwa n'uko haba intwaro mbi, intwaro yo gusubira ati ntizishobora gusubira agasaba agomba rero kugira ngo ntibendere ko haza intwaro z'igitugu yaragiye mu ngiro. Ariko ibihugu byose ntibyari bifatacyo kwibya naho byavuga yuko yafashije umuhado Burundi harimo bimwe byaza biradohora gato gato kuko barabona yuko burya ibihano kenshi bifata abantu bato bato abanyagihugu gake bifata batwara
Nacho
gituma urabye hariho n'ibihugu nka za Amerika wasanga zifite ukuntu zitayibona neza nk'ibindi bihugu ubona yashaka yuko Uburundi bugira ibihano bikomeye rwose. Ni nacyo gituma muri 1998 ibyatsi bimaze guhera bakabona yuko abatwara Uburundi icyo gihe bashaka kumvikana n'abariko baragwana bake batangura urugundi bakajya baragabanya ibyo.
Ni ukuvuga rero ko bafunga imipaka batafunga imipaka hari ibicuruzwa ibidandazwa byanga bigahita byanze bikunze urugero n'urugero.
Yego kuko yego barashobora gutora uburyo babirenganya ibyibe baciye mu nzira itajyanye n'amategeko kuko n'ibintu by'ibidandazwa cyane cyane bikomeye nka sesoyi cyangwa ibindi bidandazwa ubwo hanze nka kawa n'ibindi iyo biciye mu nzira zitegewe n'amategeko uko usanga bizana inyungu nyinshi ku babijamo. Nacyo gituma usanga hariho abantu baba bafite inzira bacamo zigegeje kugira ngo ntibakurikize ibyo bihano.
Nuko noneho rero ejo bundi Burkina Faso nayo abasirikare bagira gutya bahirika intwaro muri Gine bityo muri Mali bityo biriya bihano murabona hari icyo bizatanga.
Biriya bihano birashobora gufasha buhoro buhoro mu nzira zo kumvikana nk'ubu twumva vuba ubuhaza abantu nko muri Burkina Faso bo mu muryango w'ibihugu byo ku isi yose bya ONU na CEDEAO bazogenda guhura n'abatwara Burkina Faso nyuma y'ibihinduka by'intwaro birashobora kuzana ikintu cyo kumvikana ukugene bugerageza kugira ngo buba hasiri intwaro yo mu ngingo iciye mu mategeko aba matora n'ibindi. Ibibaza yuko uvuga ubutware mushasha wa Burkina Faso yari yerekanye mu majambo yiwe yuko ashobora kumviriza abantu bakavugana. Ntabwo yugara imyango yose avuga ati twige turashobora kumvikana kandi n'umuntu amenyeye cyane ibyo bintu cyane cyane bijya byo kuyobora ingabo byo kurwanya abantu iterabwoba n'undi muntu yanditse n'igitabo kandi bike muri ibyo bintu umuntu afise ubuhinga bwo kumvikana bwo kuyaga n'abantu biza ko ari icyo bizofasha ari icyo bizofasha bishobora kutaba nk'uko bose babyifuza mugabo biza ko ashobora kubodekizira yo kumvikana buhoro buhoro ibyo bugaruka mu ntwaro y'ingingo icy'amategeko.
Profesori Pascal Niyonizigi, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika kuri Facebook yanditse ngo ni Ndangote Mark Sala, nuko arandika ati ibihano biba bisanzweho kuko burya iyo utwarwa n'umuntu nawe akaba atwarwa n'uwundi ntacyo umukuru w'igihugu abakimariye aba ari nk'igishusho. Byiza rero habaho umukuru w'igihugu azi gutunganyiriza abanyagihugu atari utunganyiriza abamutumye. Iyi nyandiko hari icyo mwayivugaho?
Yego, birumvikana kuko turumva mu byumviro abantu baza barasanga ko bavuga bati ibihugu byinshi hariya muri Afurika y'uburengero bw'izuba ni ibihugu bikiganzwa n'igihugu cyakoroniza aho hantu abatware benshi ntiyakurikira ibyo abanyagihugu bakwishyira ibyo bumvikana n'ibihugu bikomeye ku isi yari ifite inyungu muri ibyo bihugu byo muri Afurika y'uburengero bw'izuba. Yego, niko birashoboka kuko muri imyaka turabona ko harabaye ibintu bitari byidegereje nko muri Cote d'Ivoire no muri Gile, ariko abenegihugu bakaguma bidodomba ariko ntibagire igihinduka bakavuga ati bahage umuntu afite ingufu agakuraho izo ndwara bitari bikibereye. Ariko nta gakime cerekana yuko n'abo baje ubu bazozitwara neza bazumviriza abanyagihugu neza aho ntingora desire kuko iyo umuntu aciye mu nzira yo gukoresha ingufu mu gufata ubutegetsi nta gakime cerekana yuko azogerageza kumviriza abanyagihugu kugira abatorere ubuti ibibazo byatumye bashavura bakifuza n'uko intwara yohaza biciye mu ngimba.
Hagati aho ngaho nyine uyu Sala Mark Sala ntabwo yanditse aho ariko ni umurundi kubera inyandiko ye nagerageje kwisoma mu Kinyarwanda mvanga n'Ikirundi niko bimeze. Mu magambo makeya duhereye nyine no kubyo yanditse, amakuru yavuze yuko n'abariya bo muri Burkina Faso, abasirikare bo muri Burkina Faso bashobora kuba barakoze kudeta babifashijwemo, ntabwo mvuze ngo babitumwe n'abarusiya cyangwa se ya sosiyete yabacanshuro na Mali biri mu bibazo hagati yabo n'abafaransa. Mbese mu magambo makeya uyu Marika ashobora kuba afite ukuri ko hari abantu bafata ubutegetsi batumwe n'abandi.
Ibyo nabyo birashoboka kuko turiko turayiba ku isi ubu, cyane cyane aho bibonekera nihajya hahurira ibihugu by'ibihangange ku isi birya biri mu nama ikomeye bigeze gutekana yabone ibyo bihugu bitanu by'ibihangange iyo bifungikanye harabi ingorane ku isi kuko nta na kimwe gishobora gutera ikindi birakwigana. Murabe nka bigiye byabaye muri Siriya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ni ikibazo kitayaronga umuti kubera bya bihugu byo mu burengero bw'isi ibya Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza urabye ntibyumvikana n'ibihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa. Kubera iki kuko Abarusiya n'Abashinwa bavuga ati nta gihugu gikwiye kwinjira ubuzima bw'ikindi gihugu ni ukubaha ubutarengwa bw'igihugu cyose. Abandi nabo bajya muri Amerika ya ruguru cyangwa muri Iburaya bw'uburengerazuba bavuga bati amakungu arashobora kuvuga ko ari kwara n'ingorane mu gihugu hagati hatumbirizwa abantu agateka kazina muntu katubahirizwa demokarasi itariho. Murumva rero ibyo bihugu ntibishobora kumvikana kuko kimwe cyose kirafite ibikurikirana ugaca usanga rero nibyo ubona ko byatandukanye no muri Afurika kuko Afurika burya baravuga ko ari ibihugu biboneka yuko bifise amahirwe yo gutera imbere cyane yo gukwega imitaha iva hanze yo gukwega abantu bashobora kuza kurondera ibyo gucukura ari n'ibindi bintu by'uruganda bishobora kubera muri Afurika ugasanga basabwe kuba ariko yaragwanira muri Afurika kugira ngo ababo muri Iburaya bw'Uburengerazuba cyangwa Abarusiya n'Abashinwa bahita bavuga ati njye ndahashaka
Nino nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya kuri mikoro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yegeranije amajwi yacu twese ku izina ry'abagenzi bacu tubike banuye tuyifuriza kuranirwa mu byo murimwo twe na Dieu Donné Cubahiro turaza kongera makuru yo mu gatondo mu kurindira murara haryana hatajyana harari umwaza